Hasta la victoria siempre. Turajya mu manza tukabura ibyo tuvuga. Bamwe amajyamba arabura kubera kubura inzoga. Tuzirose naho ibiciro bigahotera ingodo. Ntugisorora nka Mario Balotelli Luciano.
Mana yacu yo mu ijuru, turasabye imfumbire yawe. Turonko mwimbu dukwiye, hamwe n'ibyo dushora hanze.
Ati misaraba dusenge, inzoga ziboneke,
inzoga ziboneke.
Amen, amen, amen.
Amen,
amen, amen.
Amen,
amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen,
amen. Amen, amen. Ubunyegeri kenshi buyagira ku igufa, n'abarundi benshi tuyagira ku icupa. Kuva kera inzoga mu Burundi zari umuhuza, iwacu ni igihano ko zikosaba guca inzoga. Nidukunda inzoga kugira ngo tuboregwe, dutsimbataza imico no gutamporiza ubwenge. Uzi kubona kabare inzoga ntuzibone, ni nko kubona urusengero Imana ntuyibone. Hari igihe ugira inyota ukifuza n'umufuke, na muganywa kunywa biya asigaye agana impeke. Iki kiza cyakomeye cyateye utubare twose, canke Imana wowe ushaka dukizwe kipantekote. Turakwiye amahinguriro manini nka Brarudi, idakoze inzoga zirabura hose mu Burundi, kandi ari mvamahanga atari y'u Burundi. Itokora inzoga ikoresheje amarundi, nitwo buri dolari ry'igitoro cy'ambulance. Tugura umwambiro hanze atani fumbire dufise, canke Imana wowe ushaka tunywe made in Burundi. Zimwe zacu kavukire zitarigwa mu mibindi, urwagwagwo binjabuka turuhaye agaciro n'isongo. Na whisky ni kanyanga, ari kanyanga ni magendo.
Mana yacu yo mu ijuru, turasabye imfumbire yawe. Turonko mwimbu dukwiye, hamwe n'ibyo dushora hanze.
Ati misaraba dusenge, igitoro kiboneke,
igitoro kiboneke.
Ame, ame, ame.
Ehe.
Ame, ame, ame.
Amen.
Ame, ame, ame. Ame, ame, ame.
Amen, amen. Nabonye uwitabye Imana nawe yatonze kuri station, yarahatswe kudahambwa byakomeye. Attention, duhagarara ku mirongo hadahagarara irasyon. Akazi karahagarara hataragera pension. Ko tuguma mu makogwa, ko tuguma mu kiriyo. Numva muri Tanganyika ngo igitoro ko kiriyo. Duha ubwenge Imana tubishikane kuri station. Nitwize gucyukura twe twize les equations. Hari abafira mu ngo zabo nk'umubyeyi araho, yafiriye mu nzira kubera yabuze igitoro cyo mukura mu hireka mushikana ku bitaro. Urupfu ruva ku Mana cyangwa ruva ku gitoro. Habuze ibitoro haraduga n'ibiciro, habuze ibitoro turacegwa mu masengero. Abana n'abigisha bagacegwa mu masomero, umukozi umukoresha bagacegwa mu biro. Hari n'abadahamba babo kubera igitoro, abageni babuze igitoro bafata amavero. Akarenganyo kararenze kubatondeye igitoro. Turara kuri station amajoro n'amajoro, abadupanze ku mirongo baduhinduka nka Petero. Ho kugiha abatonda bagiha abatanga iporo. Uwaturoze ntiyakarabye yongekemwo n'ihoro, yibagiye biyo pawa cyakaraba na saporo.
Mana yacu yo mu ijuru, turasabye imfumbire yawe. Turonko mwimbu dukwiye, hamwe n'ibyo dushora hanze.
Ati misaraba dusenge, urukundo ruboneke,
urukundo ruboneke.
Ame, ame, ame.
Amen,
amen, amen, amen, amen, amen, amen,
amen, amen. Ibi byose Barundi nitwe twabyiteye, turakunda kugwana ho kugwanya ibitugoye. Igihisi yitegurira iduga ry'ubuzima, twe twariko turagwana tujyana n'imitima. Mu bugugu bwacu twihorana ibitaza n'ibize, ko habuze igitoro ubu twese ntukibuze. Dutandukanye mu bindi dusanga ibibazo byose, ho kurondera inyishyu turacyaterana amasase. Raba nk'abanyagatumba imyuzure barimwo, ugacyo ujya kubarasa kandi uri umurundi nkabo. Hari abakora ikibi na satani agafunga amaso, naho biruko deni yangiza paradizo. Kenshi n'abankana bakundana mu bibazo, turacyatera amabombe mu mabisi no mu masoko. Burya hafuye umurundi ukemuye ikibazo ikihe? Icy'igitoro cy'isukari cy'imfumbire cy'idolari, igisi gihe cy'ugwanko kiri gihe cy'inyishyu. N'ibibazo turimwo n'ibitebye indoto zacu, imbona kazoza yacu tuyishike ku gaturuturu. Nayo urunganwe rwacu rubira gikubuzukuru. Ndiyumvira Uburundi bwanjye ndi muri sona nkumva imbeho, aho kuduha amafi n'inzuzi ziduha ibitero. Mana zo bari ingaruka z'ukwanko rugukosora kuko na wagukosoye yashoboye kwitosora imana ikora ineza ko dukora la difference cyangwa imana dusenga yo bikoreshwa na essence 99% kwijyana dusenga imana abapagani nibo bati gice kimwe kwijyana ko turangwa no gupingana turangwa n'ubusuma abapagani kwari bake bo bari bo babituma aho kumusenzi feki ariko yonona no fuma mbumupagani atacyo yonona
Fati misaraba dusenge urukundo ruboneke
urukundo ruboneke
amen amen amen
amen
amen amen amen amen amen amen amen amen amen
ibibazo byose dufise ni kubera urukundo ruke mana duha umuco tubibone nitutabibona tuzokwifuza kubibona bitakiboneka the coacha Master Pacifico Amir Drobaba.